nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwoneza nchote na mwe bakunzi bakadio nzamba agateka kawe kazi mbakuru yukuru yu wa mbele kwigenekezo ya 13 nwarante numaka yumbiri na mirongi mbili na gatatu ayitu kwa wateguriye tuyahira kungingo nguru nguru zikurikira. Abari intwaro mu ntara na makomine bahamagarirwa n'umukuru w'igihugu Baston Ndayishimiye guhanura abanyagihugu imbere yo kwitora ubutungane kugira imanza zigabanuke. Abanonotse ibijyanye n'amategeko baratera ibyatsi yomvugo y'umukuru w'igihugu kuko ariko aho bubasha abantu bashinzwe ayandi mabanga atarayo guca imanza. Imyidogo nayo ni myinshi mu bagendesha amapikipiki yuguruza abantu mu makomine amwamwe mu ntara ya Makamba. Imvongo n'umukwabo wakozwe n'abapolisi mu ndwi iheze murabunguruza abantu ku mapikipiki. Amwe mu mapikipiki yarafashwe ayandi ari kugwa banje gutanga ihadabo atani gitansi bahawe cemeza ko barishe iryo hadabo. Nayo mu mpera zano makuru ku munsi wa mbere nk'uko musanzwe mumenyereye tubabwira ibijyanye n'inkino. Uyu munsi muza kumva ku mudari w'umujumbura utahukanywe n'umwigeme w'umurundi kazi mu nkino za judo hariya mu gihugu cya Tunisia mu raruko bwa Afrika. Mu mupira w'amaguru naho inkino zigeze ku rwigira 23 ihiganwa rya Primus League nk'abanongeye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere ku nkurikiye ku masonga. Umwana umwe yitavye Imana abandi babiri barakomereka bose nabo mu muryango umwe. Bakubiswe n'inkuba ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere ku mutumba Munyinya muri komine Butihinda y'intara ya Muyinga. Nkuko amakuru ava mu baje intwaro ahi Muyinga byemeza, abana babiri bakomeretse bakaba baciye banyarukana kwa muganga ku ivuriro ritoyi ryo muri zone Kiremba muri komine Gasogwe ihana urubibe n'umutumba Munyinya wo muri komine Butihinda. Ubuzima bw'abana babiri bukaba ngo butabangamiwe cyane nkuko amakuru ava kuri iryo vuriro rya Kiremba abyemeza. Iryo sanganya rikaba ryabaye mu mvura nyinshi yaguye kuri uyu muhingamo rikaba yarimo imituragaro myinshi nk'uko amakuru avaho nyine ku mutumba wa Munyinya abandanya abyemeza. Tubandaye n'amakuru mu gisata cha politike. Umutware mwiza ngo n'utunganiriza abarongoye akirinda kurya ibiturire byashikirwe na Gatogwa sakuru uyu w'Imana mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 4. Umugambwe arongoye CNR wemerewe gukorera ku mugaragaro ku uwo munyepolitike ngo ntibyumvikane ingene igisagara cha Bujumbura gishobora kubura amazi n'amatara abanyagihugu badasiba gutanga amakori uko bukeye uko bwije. Tumutege yompi
ku mutware sukuza kurya ibiturire. Kuba umutware no gukura abantu ahantu hari hasi mubakabashikana ahantu hari hejuru. Uyu munsi rero abadutwara nibumva kama tubatera. Hari ibintu bibabaza mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Karce abantu bakamara indwi yose atamatara bafise. Karce bakamara amezi n'amezi amazi bavoma nko ku kiko. Aha makori aratangwa amatagisi aratangwa. N'ubu leta niyo kwikubita gashi. Za ngomero twabwirwa yuko zizoba ziri ko ziratanga umuyaga nkuba imbere ya 20. Andavuga kaburantu akabuseze ndavuga manda manda yo twarabonye ku masanamu karabaye none kabuseze nayo bigezehe hariya jiji murembwe bimeze gute none tuze twame tuzerinze none bwa bushomeri buzoreka kubaho gute ku ibyari gutuma umwe n'uwundi ashobora basi kwigwana ko bitahari. Leta ivuga ko ari umubyeyi. Uwo mubyeyi leta niyumva umusonga abarundi tudiko hama ikora ibishoboka byose kugira ngo idutezure uwo musonga. Umujene yironkeye ayo kugura tondeze ashira agasarodo kwa sirahana. Leta rero nidutabare ikora ibishoboka byose umuyaga nkubugwizwe kugira ngo abantu mu mutwe ibyiyumviro ndazibiriyo mbaga ibikoresho mishida kazoza k'igihugu cacu na katwebwe twese wariwe wese agomba kugera mu ruhara. Abatware b'iki gihugu nibareke gufata igihugu nk'itongo ryabo. Nimuvuga ko ari igihugu cacu twese twavukiyemo twabyariyemo tuzobyariramo abarundi twicarane turabire hamwe uko igihugu cyifashe twiyumvire kazoza twiyumvirire hamwe hapana kazoza ka system kazoza k'igihugu nicyo gikenewe
agatogwaza akababazwa kandi n'ukuntu umugambwe wiwubandanya gutotezwa ivyo bivuga afatiye ku kungene ishiramwe Afritex ryanse gukora ibitenge by'abanywanyi b'umugambwe wiwe kandi byari byarishwe amafaranga akavuga ko ikumirwa ataho rishikana igihugu atari uko chama munyane n'ubukene butagira izina
leta y'u Burundi yarashinze yuko ihinguriro rya Afritextile gihariza isoko y'ibitenge mu Burundi mugabo rero ikintu gitangaje twagiye muri Afritextile tuti amafaranga ngaya designing iyi tufise urubanza dukorera igitenge tuzokwambara banyakuntu ngabaremera amafaranga barakira mugabo kagatima k'abarundi baturoze ibyo ntamenya nimba ari shetani yabagendeye turarindira imera n'imero kwatubwira ngo nibishoboka twace twikora ku nshuti n'abagenzi tutinyabona urubanza ntigosiba ntitwomaramara hanyuma birakunda sinza barafise ihingurira aho hanze aho baremera ko bidukorera reka rero bize obereti documentation ngo ego ntibishoboka uri yawe safi sakapungo kakubutegetse ati aha ngurwa BBN ngo kice kuraba karite karite yivuye mu Rwanda kombo kombo kice kuraba karite ikintu kivuye mu Rwanda uyu munsi turakumiriwe atari uko mwivinzwa shingiro ikumirwa yemewe nimba abanyepolitike b'i Burundi abari ku butegetsi n'abaharanira kuja ku butegetsi tufise ibyifuzo byiza ku gihugu cacu mu bintu bwiza kuvavanura navyo icya mbere niyo ngendo yivangura ntahishikana kiretse kujyanisha abantu mu ngorane gusa icyo twomenya kandi nuko atanganje ihoraho teka umutwe gute gira ibiharuro bimeze gute ipo siku
tubandanye n'amakuru mu gisata c'ubutungane babura matari bategezwa kuza barafasha kumviriza bakongera bahagisha inama abanyagihugu bifuza kwitora ubutungane gutyo imanza zigende zigabanuka mu gisata c'ubutungane byashikirijwe kuri uyu wa gatandatu heze n'umukuru w'igihugu Variste Ndayishimiye mugihe abakozi b'umushikiranganyi bw'ubutungane bari ko mwifuriza umwaka mushasha ngo kenshi hari abanyagihugu bashingisha urubanza kandi bigaragara ko bazotsindwa tegayompi Variste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu
ababura matari muri ngaha murumva ko tujya duhagaciro ubucamanza nimugerageze namwe mufashe izi manza zitagira mvura zireke kuja kuremera abacamanza muba bahanuzi gushika umwene igihugu imbere y'uko azoja gushingisha urubanza azobanza kuja kwa buramatari kumuhanuza umwene igihugu imbere y'uko aja gushingisha urubanza akaja kwa musitanteri ati jewe ingorane afise nuko 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 musitanteri arafise umuhanuzi mu by'amategeko akamurabira ati sha wewe naho simbo uvunika reka kwirigura agenda gutyo niyo bamucirira bazabira ngo musitanteri yari yampanuye na nkakumva
kubwa Vital Nshimirimana ya nonoso y'amategeko asigura ko umukuru w'igihugu ariko arahubye abanyagihugu kuko ngo abatware ariko ububasha bwo guca imanza kandi basanganywe andi mabanga atandukanye nawe guca imanza kubwiwe ngo icyo gikorwa cyo guca imanza cyategerezwa gukorwa n'abacamanza kandi bavigiye bagasoma amategeko bize mu guca urubanza ni mu mutegeyo
yatandaje kumva umukuru w'igihugu yihanukira akavuga yuko bamusantere bamuramatari ari bazoza barumviriza imanza ngo umuntu mbere yo kuzigabanya mbega izo zizojya kwa musantere cyangwa izo zizojya kwa buramatari zizoba zipfana iki nizagiye muri sentare mbega buramatari cyangwa musantere afishe ububasha ahabwa n'iki ko amasentare urabye kwasumba sumbana ububasha bw'ingene akora ukuntu aca imanza uko azitohoza n'ingene azishyira mu ngiro ibyo byose bitangwa n'ibwirizwa hanyuma rero yuko umukuru w'igihugu ashuhura abajejwe intwaro ngo nibagende baje barumviriza abanyagihugu ni ukuri byari bisanzwe biba hariho abahora babigira hariho abahora babyiha mugabo batabifitiye ububasha bakakubwira ngo urubanza rwaciwe na Mustanteri ngo urubanza rwaciwe na Buramatari. Ubu rero abivuze gutyo iryo ntazogaruke gutangara, urabona yuko umukuru w'igihugu ajejwe kwagiriza abandi yuko ari bubakora amakosa, iryo ntazogaruke atangara avuga yuko abacamanza ari badakora kandi ari we ariko arahenda abanyagihugu. Abo batware icyo bagejejwe ni gutunganiriza abanyagihugu uwo yabuze urupapuro rwerekana amavuko, uwo yabuze urupapuro rwerekana ibyerekeye indangamuntu, uwo munyagihugu yidoga yuko abapolisi bamurenganije, munyagihugu afise ibibazo by'umutekano, uwo munyagihugu akeneye gusaba yuko hoba igikorwa cy'iterambere aherereye hajya kwitura abajeje ntwaro ba Mustanteri ba Buramatari. Mugabo ntawo cyakabaye yuko umunyagihugu afise matati y'urubibe na mugenzi we cyanke yakubiswe cyanke yibwe yambuwe ajya kwitura Mustanteri cyanke Buramatari. Ikintu cyiswe ubanza cyamaze uhabwa sentare kiba ari ikintu gikomeye cyane, kiba gisaba yuko bikorwa n'abavyigiye bagakoresha ubuhinga bigiye bagasoma amategeko naho kenshi dusanga atari ko bigenda.
Amakuru twabateguriye harabandanya, tukiri mu gisata cy'ubutungane. Hari umukenyezi w'imyaka 27 wo mu gisagara cya Kayanza mu gace benshi bita Brandi Mari, kuva kuri uyu w'Imana ari mu minwe y'inyamirama biyagirizwa kuba mu gaturuturu ko kuri uyu w'Imana nyene yaravyaye umwana acara muniga nk'uko bishikizwa nabo bavuka n'abasanzwe babana mu nzu imwe. Ubumvise umwana ari yabagiye kuri abasangura uyo yamwibase yuzuye amazi, biboneka ko yarafise ibimenyetso by'uko yobariwe inzara mu izosi. Ni mu gico kibondo canyarukanwa kwa muganga ariko akaba yahavuye yitaba Imana. Uwo mukenyezi yihekuye bikavugwa ko asanzwe afise n'abandi bana batatu. Tumenyeshe ko muri kino kiringo cindwi zibiri gusa ugura uyo yarubaye urugira gatatu gwishwe n'uwarahejeje kurwibaruka. Uwaheruka akaba ari uwo ku musozi Gishubi muri komine Butaganzwa y'intara ya Kayanza, nyene yatawe mu kazu ka sugumwe kwigenekezo rya gatandatu Ntwarante uyu mwaka, nyene nawe akaba yarahejeje kwibarukwa.
Inzamba
tubandaye n'amakuru twabateguriye hariya mu bumanuko bw'u Burundi. Imyidogo ni myinshi mu bagendesha amapikipiki yunguruza abantu mu makomine yavugizo na Nyanza Lake mu ntara ya Makamba. Aho ni nyuma yaho mu mpera z'indwi twaraye dusozere igipolisi cagize uruhigi kuri ayo mapikipiki, maze zafashwe zirekugwa zitanze amanda ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 atagitansi bahawe. Ibyo bikabonekamwo ubusuma bw'inyegeje nyuma y'ico gikorwa c'igipolisi. Sivyoga Edi Claude Ninas.
Nkuko bivugwa na bamwe muri bene amapikipiki inguruza abantu muri komine za Vugizo na Nyanza Lake, urongoye igipolisi muri komine Vugizo yavyukiye ku isoko rya Rubanda rihuza amakomine ya Vugizo na Nyanza Lake ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Aho yaje yitwaje abapolisi bambaye umwambaro wa gisivile hamwe n'abambaye umwambaro wa gipolisi. Hari nk'igihe cy'isaha 12 zo mu gitondo abambaye sivile ngo baciye bakwira ku gituro cy'amapikipiki barindiriye abo bitwaje inkoho. Niho bahegereje baca basimbira kuri ayo mapikipiki abayariko barakubitwa, abandi batembagarizwa hasi zaba moto ziriko abakiriya canke iziriko abadereva. Pikipiki zigera kuri 70 nizo zafatiwe kuri iryo soko rya Rwanda zikaba zaciye zija kugaranirwa mu nzu y'umugwizatunga yitwa Habonimana, ari naho hari kiringiro cy'igipolisi ngaho ku isoko rya Rwanda. Abo bene amapikipiki hamwe n'abadereva bazo bavuga ko izo pikipiki imwe yose yarekugwa itanze amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 n'ijana atarinze kurabwa amakosa ifise. Ngo nizari zifise ibitansi baciwe mu mategeko atarariha bategekwa gutanga amafaranga imbere yo kurekugwa. Aho bakavuga ko amafaranga yandujwe n'uwo arongoye igipolisi muri komine Vugizo arenga kure imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Ipikipiki izanyuma zikaba zarekuwe ku munsi wa kane na zone zibanje gutanga ayo mafaranga. Ivyo vyahavuye kandi bikogwa na komisari arongoye igipolisi muri komine Nyanza Lake ku mugoroba wo kuri wa gatandatu ari kumwe n'uburongoye igendereza muri iyo komine nyene. Makuru dukura ku mutumba kazira bageni ku gacimbiri gapipa hafi y'uruzi, kazira bageni warongoye igipolisi ari kumwe n'uburongoye igendereza ngo bahaswe kugandagura umwe mu bagendesha ipikipiki yarahetse abantu batatu aho abo bakuru babiri bari mu modokari ya komine Nyanzarake ngo muguhagarika iyo pikipiki bayigongesheje iyo modokari ya komine maze abayiriko bagwa mu furege wibarabara wagendesha ipikipiki azwi ku izina rya Nahayo akaba yaciye yurizwa imodoka hamwe n'iyo pikipiki abanyagihugu basaba abategetsi guhagurukira abo batware bikorera ivyo bishakiye mu kwanduza amafaranga habanje gonyangwa gateka kazi na muntu kuri iyo myidogo yamunguruza abantu kuba pikipiki uruganda rwa radio Inzamba rwakwiye kuri telefone Manuel Manariyo arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba ariko habura uwitaba
Edicolode Nazwe arakenuye tubandanye makuru twabateguriye tuve mu manuko bwo Burundi tugaruke mu buraruko bushira ubuseruko Abanywanyi bishira hamwe Regide zo muntara ya Muyinga bidogera ishira hamwe Regide zo kavuga ko batakironswa amatara ku rugero rukwiye rutuma bikenura canke babaho neza bakidogera kandi ko no kubijanye n'amazi atangwa n'iryo shira hamwe hari gice kinini ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga bataronka amazi abanywanyi ba Regide zo basaba ko iryo shira hamwe ryo fata ingingo zishoboka zose kugira ngo ibintu bisubire mu buryo Josephine Jones Nkunzimana
Iyo myidogo y'abanyagihugu kubijanye n'igisata cy'amatara abanywanyi bishiramwe Regidezo bavuganye na radio Inzamba agatika kawe bamenyeshije ko barambiwe n'icikagurika ry'amatara yibonekeza haraciye igihe kirenga umwaka umuyaga nkuba ukaba udashobora kumara isaha imwe udacitse iryo bura ry'umuyaga nkuba ngo riraburagiza abikorera utwabo n'abafite uburiro bakenera kubika ibifungugwa mu vyuma bikanyisha abafatanye ivyuma inganda zikenera umuyaga nkuba n'ibindi eka no kubijyana n'amazi naho nyine imyidogo n'ikirenga hari imiryango itari mike ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga no micungararo yaho idafite amazi iyo miryango ikamenyesha ko biyigora kuronka amazi ikoresha haba mu gukinjika canke mu kugira isuku abanyagihugu bakagira amakenga ko ashobora kwaduka indwara zifatiye ku isuku rike basaba ishyirahamwe Regidezo gukora ibishoboka kugira ngo habone kumuyaga nkuba cyo kimwe n'amazi ku neza abanyagihugu amakuru yo kwizera atangwa n'abegereye ishyirahamwe Regidezo amenyesha ko icikagurika ry'umuyaga nkuba rifatiye ku gusaza kw'ibikoresho bitanga umuyaga nkuba nk'insinga ibiti bisegura insinga n'ibindi vyuma ku bukene bw'amazi bwibonekeza nabwo ngo kuva ku ipompe idugana amazi kuva ku mwonga wa Gasuru imaze igihe idakora ngo kubera yapfuye kandi ikogwa ryayo ngo rikaba risaba uburyo bwinshi uruganda rwa radio Inzamba rwarondeye kuri telefone abarongoye ishyirahamwe Regidezo mu ntara ya Muyinga Regide Nimagaritse arongoye igisata cy'amazi amenyesha ko bitegwa n'ipompe zibiri zapfuye zahora zifasha gushikana kure amazi ubukene bw'umuyaga nkuba bukaza buvyunyura ariko akemeza ko ico kibazo kizwi n'ishyirahamwe Regidezo barindiriye inyishu ku bijyanye n'ubukene bw'umuyaga nkuba tukaba tutararonka uburongoye igisata cy'umuyaga nkuba muri iyo ntara
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye mu gusozera no makuru twabateguriye tuje mu gisata c'inkino Umurundi kazi Signorine Kanyamuneza mu nkino za judo mu mugabane wa Afrika zabereye tennis mu gihugu cya Tunisia ku munsi wa gatandatu yatahukanye umudari w'umujumbo akaba yabaye wa gatatu mu mupira w'amaguru naye inkino zigeze ku ndwigira 2023 yihiganwa rya Primus League n'ubu mugwi wa Bumamuru niwo ukiri ku isonga inkuru twateguriwe na Alexandre Niyungeko
Duhere mu mpira w'amaguru inkino zarabandanije aho ku munsi w'Imana Buganda Bumamuru yasinze Magara Young Boys 4-2 Ingozi kuri Stade Urukundo Message Ngozi yasinze Kayanza United 2-1 Igitega kuri Stade Ngoma Flambeau du Centre yatsinze Vitaro 2-1 Ku munsi wa gatandatu naho Imakamba Top Junior yatsinze Atletico New Oil 2-1 Ibuganda Musonga tirahiye Interstar 4-0 kuri Stade Gatwaro mu Kayanza Buja City yagiye gutsinda Burundi Sport Dynamique 2-0 kuri Stade Urumuri Tigre Noir yatsinze Aigle Noir 4-2 ku munsi wa gatanu ku kibuga Urunani cy'Uganda Olympic Star yatsinze Ukinzo 3-2 ku ndwigira 2023 yihiganwa Bumamuru iracari ku isonga n'amanota 51 Flambeau igira kabiri n'amanota 50 Message Ngozi kabiri ya gatatu n'amanota 43 ni mu gihe n'ubu Atletico New Oil kiri mu kibanza cya 16 ari nacyo cya nyuma n'amanota 18 Tukiri mu mupira w'amaguru umukinyi Yusuf Ndayishimiye asigaye akina mu murwi wa Nice mu gihugu cy'u Faransa yaraye yinjije igitsindo ciwe ca mbere muri uyo murwi wa Nice mu rukino rwawuhuje na Nantes urukino rwarangiye iyo mirwi inganya ibitsindo bibiri ku bindi muri jido naho mu nkino zo ku mugabane wa Afrika arizo African Senior Open zabereye mu gihugu cya Tunisia ku munsi wa gatandatu umurundi kazi Signorine Kanyamuneza yatahukanye ikibanza cya gatatu aca tahukana umudari w'umujumbu turangirize muri basketball aho umurwi wa Shining waraye utahukanye igikombe mu higanwa ry'abawigeze mu barenze imyaka 30 Shining yatsinze Amigo amanota 66 kuri 56.
Alessandro niunge ko arakenuye ntunganye duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiza mwakoze mwese mwariko murayakurikirana Bonfils niunge nayo bashikije ndabifurije kuronigwa mu byanyu no mu banyu naho butaha.